Nchuti wa kunzi vila jiju ki Amerika, tuwaramute tukongela dusa mbaba zizivuye kumutima kurutonde guga niloguzi atu, rusangu guwase kwela uhinga bw'ivyuma, ariko dusa mbaba zitukwe melayuko ukwivyuma viza gukira, tuza gushobora kubashikiriza ibiga nilovzi atu bitandukanye kuri kwamye, ikigani iliwanyo munharachu no musileo ni muza gushobora kugikurikira na mudutunge mutuburani.
Thank you. Thank you. Thank you.